ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije nanjye ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Wewe ndase muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo? Turandikira Security Council na Judge Meron tubasaba kwisubira ku cyemezo bafashe. Kuri Judge Meron ni ukwisubiraho we nk'uwafashe icyemezo. Kuri Security Council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye Mechanism of International Criminal Tribunals kuko nibo babahereza ububasha.
Uwo ni Professor Jean-Pierre Dusingizemungu, umuyobozi w'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside mu Rwanda, avuga icyo uyu muryango ugiye gukora mu mugambi wo kwiyamiriza icyemezo cyafashwe na Sentare Mpanabyaha ku Rwanda imaze kurekura abantu 10 bagizwe ibyaha bya Jenoside batararangiza ibihano byabo. Tubafitiye n'andi makuru ku nama mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'ihembe rya Afurika iri kibera mu Rwanda. Bamwe mu rwaruka mu mashuri ya kaminuza mu Burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ari kimwe mu bishobora kuruteza imbere. Kwirekugwa mu gihugu cya Uganda no munsi wa mbere ry'umuririmbyi yahindutse umunyapolitike Kagulanyi Sentamu na bamwe mu bari gapfungiwe hamwe no kurupfu rwa Senator John McCain muri Amerika. Tutangire ku nshamake y'amakuru yo hirya no hino tubashikiriza mu kanya gatoyi. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije uno munsi wa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara mu gihugu ciwe.
Kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri Uganda Bobby Wine akaba ari kandi umushingamateka yarekuwe iby'agateganyo kuba ashobora kuburana yidegembya bene abagenzi biwe ni mu kanya gato.
Jean-Pierre Bemba yahoze ayoboye mu kugwanya ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abandi banyepolitike hamwe n'umukandida wenyine w'umupfasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe ku bijyanye no kuzokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri Congo.
Papa Francisco niyemera canke ngo hakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungiswe n'uwahoze ari intumwa ya Vatican muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Musenyeri Carlo Vigano. Ibiri muri iryo kete turabashikiriza mu kanya.
Reka rero duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Oriane, inkuru ishusho dufitiye kuri Uganda.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo. Kuri uno munsi wa mbere umuririmbyi azwi cyane muri Uganda Bobby Wine yarekuwe ahabwa uburenganzira bwo kuburana yidegembya ni nyuma y'iminsi we na bagenzi biwe bari bamaze bafunzwe kandi bavuga ko bariko barakubagugwa. Uwo muririmbyi akaba kandi n'umushingamateka afite imyaka 36 akaba amazina yiwe y'amavuko ari Kiaguliani Sentamu yari muri Sentare kuri uno munsi wa mbere yishimikije ibibando havuga ko yakubiswe bikomeye n'inzego zijejwe umutekano mu munyororo. Sentamu yahagaritswe n'igipolisi ku itariki 14 z'ukwezi k'8. Umucamanza yarekuye Babi n'abandi bagenzi biwe 30 barenga bagirizwa ibyaha byo guhemukira igihugu. Ni mu ruhagarara bagirizwa kuba baragizemo mu bantu bateye amabuye imiduga y'umukuru w'igihugu Yoweri Museveni mu ntango z'uku kwezi. Imiduga ya Rusehabaniha yari irindiriye gutwara Sentamu na bagenzi wiwe kwa muganga aho barekugwa na Sentare. Insinzi y'abantu yari iri hanze ya Sentare imuhayagiza uwo muririmbyi aho yasohoka. Abantu batari bake bateye akaruru bavuga amajambo yagiye aravugwa cyane n'uwo muririmbyi yuko abanyagihugu bafise ingufu nyinshi. Ni nyuma yo kurekugwa Gerard Karuhanga umwe mu bagenzi ba Sentamu yabwiye ikinyamakuru cyo muri Uganda ati ubu dufise ingufu ziruta izo twari dusanzwe dufise. Ivyo bibaye nyuma yaho Sentare yari ya gisirikare yari mu ndwi iheze yararekuye Sentamu ku vyaha byo gutunga inkoho n'amasasu atabifitiye uburenganzira. Iyo Sentare yahavuye imurekura ariko acyarasubira arafatwa ku vyaha byo guhemukira igihugu.
muri Kongo naho Jean Pierre Bemba yahoze ayoboye umugwi ugwanya ubutegetsi muri ico gihugu nabandi banye politike hamwe n'umukandida wenyene w'umufasoni bariko bitura ubutungane kubera bakumiwe kujanye no kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu muri Kongo aba bakandida uko ari batandatu bituye sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingano no musiko wa mbere bari mu bakandida 25 bakumiwe n'umugwi w'igihugu jejwe gutegura amatora muri Kongo itekanjwe kuri iyo sentari ifata ingingo mu minsi 10 iri imbere bitekanjwe ku rutonde ntabanduka rw'abakandida rushikizwa ku itariki 19 z'ukwezi kw'icyenda amezi atatu imbere y'amatora ategekanjwe kuba ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018 abatavuga rumwe na leta bafise impungenge ku bijanye n'ubwigenge bwa sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro hamwe n'umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora bagiriza izo nzego zibiri ko zikurikiza amabwirizwa y'intwaro ya Perezida Joseph Kabila kugira zikumira abakandida bamwe bamwe Jean Pierre Bemba yatangarije kuri televiziyo y'u France France 24 ko arindiye kubona ingingo sentari jeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro izofata mu munsi wa mbere igitegeri kinini cy'abapolisi bari mu kibanza kiri mu nyubakwa ya sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro
kandi naho Papa Francisco ntiyemera canke ngo ahakane ibiri mu ikete ririmo amajambo akomeye yarungitswe n'uwahoze ari intumwa ya Vatican muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Musenyeri Carlo Maria Vigano muri iryo kete umusenyeri yarungikiye ibinyamakuru vya Ekleziya Katolika umusenyeri ari mu karuhuko k'ubusaza yagiriza Papa Francisco kuba yarahishije ibyaha by'ubushurashuzi byagizwe n'umukardinale w'umunyamerika aheruka gutanga imihoho muri iryo kete umusenyeri Vigano asaba Papa Francisco gutanga imihoho agatanga karerero keza mu gutanga imihoho urugendo rwa Papa Francisco muri Ireland rwaranzwe hanini n'amakuru hatari meza yerekeye amabi afatiye ku gitsina yagirizwa abayobozi ba Ekleziya Katolika gushika igihe yariko yitegurira gufata indege imusubiza i Roma abamenyesha makuru babandanyije kumusaba kugira icyo avuze kubiri muri iryo kete rya Musenyeri Carlo Maria Vigano muri iryo kete y'impapuro 11 ryarungitswe mu binyamakuru binyamakuru by'ishengero Katolika Papa Francisco yagirizwa kuba yarazi neza kuva kera ibyagirizo by'ubushirashuzi byari biri kuri uwo mukardinali w'umunyamerika Theodore McCarrick ni mu gihe hari ivyemezo vyerekana neza ko uwo mukardinali yashurashuje abana bakiri bato harimo n'umwana w'umuhungu w'imyaka 16 mu kwezi guheze niho Papa Francisco yakiricese ikete ryo gutanga imihoho y'uwo mukardinali
Radio Radio Sud America Washington DC tugaruke muri Congo abasirikare babiri bishwe n'abantu bikekwa ko arabagwanya mu ntara y'Ituri mu buraruko bushibusiruko bwa Republic ya Rwanda Democracy ya Congo biganiro hagati ya leta n'umugwi ugwanya ubutegetsi byariko biraba muri ako karere umugwi w'abagwanyi barasha abasirikare ba leta ya Congo bariko bacungira umutekano mu gice citwa Rojo umuvugizi w'igisirikare Jules Chikudi amenyesha ko abasirikare babiri bahasize ubuzima mu gihe abagwanyi batari bake bafashwe hamwe n'inkoho akarere ka Ituri karageramewe n'uruhagarara n'ubwicanyi hagati y'abanyagihugu bari mu bwoko butandukanye ico gitero ku basirikare kibaye mu gihe ibiganiro hagati y'abategetsi bo mu ntara ya Ituri n'umugwi ugwanya ubutegetsi uhakorera Les Forces Patriotiques de l'Ituri FRPI bufunyapfunyo byariko biraba ivyo biganiro bigenewe kumvisha ko abo bagwanyi boshira hasi bigwanisha umugwi FRPI numwe mu migwi y'abagwanyi tari mike yatanye mu mitwe mu karere ka Ituri iyo migwi ipfa amatungo ari mu butaka muri ako karere Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tuve muri Afrika dukubitire iburaya aho chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yiyamirije no musiko wa mbere imigwi y'abantu bazira abanyamahanga bariko bahiga abanyamahanga mu mabarabara y'igihugu ciwe ivyo vyakurikiye iyicwa ry'Umudagi yagirizwa umunyasiriya n'umunyayiraka umugwi w'abazira abanyamahanga pediga wateye akamo k'imyirekano ku munsi ugira kabiri inyuma y'uko abantu bagira ku 8 bari bakoroniye mu gisagara ca Chemnitz kiri mu cahoza ry'Ubudagi bwo mu seruko bateye akajagari mu vyatumye igipolisi gisaba ko abandi bapolisi barungikwa muri ico gisagara ibinyamakuru bitari bike harimwo ikinyamakuru Bild vyatangaje ko bamwe mu bari mu myerekano ku munsi w'Imana basemerera amajambo yifatira mu gahanga abimukira mu kuvuga ko batarekuriwe kuba mu gihugu c'Ubudagi abashikiriza manza batangaje uno musuko wa mbere ko bahagaritse umunyasiriya w'imyaka 23 n'umunyairaki w'imyaka 22 bikekwa ko bishe umudage w'imyaka 35 bamusogose imbugita gutanga imitwe kwabaye mu masaha mu gitondo ku munsi w'Imana. Kubandanya kumviriza ibiganiro tubafite kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini tuyahera mu Rwanda hishyirahamwe riheranira inyungu z'abarokotse jenoside buka rigiye gusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko abatize ku icumu bahabwa ijambo mu ngingo zifatwa n'umucamanza Theodore Meron mu gihe agiye kurekura canke kugabanya ibihano kubagirizwa jenoside. Ni nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Asumutakaboye.
Urwego rushinzwe gukurikirana imanza zasizwe n'urukiko mpanabyaha ku Rwanda rumaze kurekura abari 10 batarangije ibihano byabo. Umuryango wibuka uvuga ko n'ubwo gufungura abantu batarangije ibihano byemewe n'amategeko ariko hakwiye gushyirwaho uburyo bwo gufata icyemezo aho kubishyira mu maboko y'umuntu umwe. Mu kiganiro hari itangazamakuru umuyobozi wa Ibuka Professor Jean Pierre Dusingize Mungu yaneze cyane ifungurwa ry'abantu 10 mu bari bafungiye jenoside batarangije ibihano bivuye ku mwanzuro w'umucamanza Theodore Meron. Perezida wa Ibuka Profesori Dusingize Mungu avuga ko abantu 10 bashobora kwiyongeraho abandi 3 baherutse gusaba ko nabo bafungurwa barimo Colonel Louis Simba, Dominico Ntawukuriryayo na Hassan Ngeze. Uretse ifungurwa Ibuka yinubira kandi undi mwanzuro wafashwe n'uru rwego wo kumenyesha gusa Leta y'u Rwanda mu gihe umucamanza ashatse kugira uwo arekura yirengagije uruhare rw'abakorewe ibyaha aribo bacitse ku icumu rya jenoside. Perezida wa Ibuka Dusingize Mungu Jean Pierre
ari icyemezo cyo kuvuga ngo nta busabe ubwo ari bwo bwose Judge Theodore Meron azajya yakira buturutse kuri ba survivors buturutse kubacitse ku icumu. Twagira ngo rero tubaganirize kuri iyo ngingo mumenye amakuru uko ameze ariko munumve n'impungenge dufite kandi tubasabe yuko izo mpungenge mwazisobanurira Abanyarwanda ndetse n'amahanga yose.
Umucamanza Theodore Meron arekura bahamije ibyaha bya jenoside agendeye ko barangije 2/3 by'ibihano byabo. Umuryango w'abarokotse jenoside wakunze kumunenga kutubahiriza ibikubiye mu ngingo zigendanye n'uko kurekurwa harimo kumva ibitekerezo by'impande zose birebana no kwicuza gusaba imbabazi kurekurwa. Impuguke mu byo mbategeka umpuzamahanga akaba n'umunyamuryango wa Ibuka Jean Damascene Ndabirora Karinda yavuze ko nta bushishozi uyu mucamanza akigira mbere yo kurekura aba bantu.
Procedure za arrest zihereza ububasha Judge Meron wenyine nka president wa mechanism kuba yareba ubusabe bw'uwasabye akavuga ngo njyewe kububasha mpanga n'amategeko ndemeza ko uyu muntu akwiye kurekurwa umuntu umwe gusa. Ibyo bwabyo turabinenga. Ntabwo umuntu umwe yakaba yafata ubuzima bw'abantu bangana gutya ku byaha bikomeye kuriya. Ariko noneho kugeza uyu munsi aho abantu barekurwa tubareba batanasohotse barahindutse basohotse n'ubundi bagamije kongera gukomereza abacitse ku icumu. Ni gute wemeza yuko umuntu yahindutse? Muri aba ngaba dufite abantu 10 basabye kurekurwa muri no procedure ya arrest. 10 muri bo bamaze kurekurwa. Uyu munsi dufite amazina y'abari muri za kaminuza muri Amerika muri Europe bagenda noneho uyu munsi bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi.
Umuryango w'Ibuka uvuga ko iki cyemezo cyo kurekura abantu ntaho kinyuranye n'amategeko ariko ugasaba ko hagenwa ubundi buryo bwo gusuzuma dosiye z'abasaba kurekurwa by'agateganyo ntibiharirwe umuntu umwe gusa. Bwana Jean Damascene Ndabirora:
Of course Leta y'u Rwanda cyangwa abacitse ku icumu ntabwo dushaka kuvuga yuko iki cyo kurekura aba bantu kidakurikije amategeko. Kiramutse gikozwe mu buryo buteganywa n'amategeko bukonsidaringa inyungu z'abacitse ku icumu twe ntabwo twakirwanya kuko ntabwo turwanya amategeko. Ariko n'ibyavugwaga muri procedure mbere ku irekurwa ry'abari 10 ntabwo byubahirije. Ntiyigeze amenyesha Leta y'u Rwanda, nta muryango w'abacitse ku icumu wigeze umenyeshwa irekurwa ry'abari abantu. Ni ugucya mu gitondo uri gusoma kuri interineti ukabona ngo uyu n'uyu yari.
Ibuka ivuga ko itazaterera agati mu ryinyo ngo ikomeze kurebera ahubwo ko igiye guhaguruka igakora ibishoboka byose kugira ngo ibyemezo by'uyu mucamanza bihagarare.
Wenda se muraza kwibaza ngo turakora iki kuri ibyo ngibyo? Turandikira Security Council na Judge Meron tubasaba kwisubiraho ku cyemezo bafashe. Kuri Judge Meron ni ukwisubiraho we nk'uwafashe icyemezo. Kuri Security Council ni ukuyumva nk'urwego rukuriye Mechanism of International Criminal Tribunals kuko nibo babahereza ububasha. ibyo bakora byose biri muri mandate ya Security Council. Turagerageza gushyira pressure kuri Security Council uburyo yasaba Judge Meron kuvugurura iki cyemezo akemera yuko ubusayo bwacitse ku icumu n'imiryango yabacitse ku icumu bwakabaye wa considered mu gihe havugwa kwirekurwa ry'abantu badukoreye ibyaha twebwe ubwacu. Indi nzira igendanye no gusaba Leta y'u Rwanda kuko y'ubu ngubu yemerewe gutanga igitekerezo no kuvuga ibyumva. Tugasaba Leta y'u Rwanda mu murongo wa diplomasi ikavuga yuko byakabaye ngombwa yuko abacitse ku icumu n'imiryango yabo bemererwa kugira icyo bavuga kuri irekurwa.
Ibuka isaba ko hakongerwamo ingingo ko mu gihe urekuwe yatararagize igihano yitwaye nabi yakongera agakurikiranwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi hakoraniye inama mpuzamakungu yerekeye ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini hamwe no mu karere k'ihembe rya Afrika. Intumbero ni kurabira hamwe ingena makuru yerekeye ihindagurika ry'ibihe yoshikira abanyagihugu hakiri kare kugira hirinde ingaruka mbi y'imyuzurire y'amazi canke uruzuba rwinshi bikunze guhitana abantu n'ibintu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Nina Amerika yihuza ibihugu 10 ari byo Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudani, Sudani y'Epfo, Eritrea, Ethiopia, Djibouti na Somalia. Yamara Burundi ntibyitavye irimo abahinga mu by'uburimye hamwe n'ihindagurika ry'ibihe nkuko bishikirizwa n'ikigo gishinzwe kugenzura ihindagurika ry'ibihe mu Rwanda. Intumbero nyamukuru no kurabira hamwe ingamba zofatwa kugira ngo ibyo bihugu byose byirinde ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Jean Ntanganda Semafara n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo.
Buri iyo duhuye dutya bituma tugera ku itinya gihe yizewe kurusha, ntabwo bigira imipaka kuko ibiba Tanzania ibiba Uganda bishobora kutuzanamo ingaruka ngaha. Kubitegurira hamwe hanyuma tukabisakaza nk'uko nta mubizi abaturarwanda no hanze igihugu cyacu. Icyagutunguye n'abandi bashobora kuba banakibonye kuko tuba dufite ibikoresho, hari ibyogajuru murabizi, hari za radari turazifite. Nubwo byanagutungura rero turahwiturana mu by'ukuri kubera ko dukorera mu karere. Rero n'abariya baba bafite intege nkeya, hari ukuntu nibura amakuru agaragara havuye nko kuri ibyo n'ibyogajuru. Abafite ububasha bwo kugira ngo babe babibona bireze imipaka yacu tukaburira bagenzi bacu.
Kugira ngo amakuru atangwa n'ibigo nk'ibyo agira akamaro, abari muri iyo nama babona ko ari ngombwa ko abakenyezi babigiramwo uruhara. Semafara afatira ko abagore aribo bakora umwuga wo kurima ahanini mu bihugu bitandukanye, avuga ko atawosiga inyuma ico gice c'abanyagihugu kandi bafise uruhara rukomeye mu itunga ry'igihugu. Kubwa Madamu Ellen Musemo aserukira ikigo c'ihindagurika ry'ibihe co muri Tanzania, abakenyezi n'abana nabo bakunze guhitanwa n'ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe.
Kwanza mabadiliko ya hali ya hewa yanapotokea, mwanamume anaweza kuogelea lakini mwanamke akawa hana ujuzi.
Atubyamireho hadutse nko muzurira w'amazi. Abagore benshi barahasiga ubuzima kuko badashobora no koga canke guhunga nk'abagabo. Ikindi naco baba bafise abana canke bibungenze, inzara, uruzuba n'umuzurira bikababangamira mu kugerageza kurokora abana no kurira ibiti. Abagabo nibo bishobora n'ingoga hadutse imiyaga canke amazi menshi. Ubasanga no mudukorwa twinshi, kurima, kurera abana, kuvoma, kurondera indya z'abana, byose bigatuma bataronka umwanya wo kumenya amakuru y'ihindagurika ry'ibihe. Yamara twimenyereza kutarima canke guteragira mbere no gusoroma tutaramenya ingene igihe cifashe.
Tusipande bila kupata taarifa za hali ya hewa, tusivune bila kupata taarifa za hali ya hewa.
Kuva mu mwaka uheze gushika ubu, imvura y'umuzurira imaze konona ibitari bike mu karere ka Afrika y'ubuseruko, yarahitanye n'abantu batari bake mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya no mu Burundi. Mu Buganda no muri Somalia naho uruzuba rwarabiciye biracika. Icyagenyo cyashizwe ahabona muri iyo nama cerekanye kandi ko ingaruka mbi zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zatumye haduka indwara nyinshi nka malaria, iziturutse gufungura nabi no kwisukura ike, ukugwingira mu bana n'ibindi. Abari muri iyo nama bavuga ko bagiye gukosora ahabaye agahaze cyane cyane mu gutanga amakuru hakiri kare kugira ngo abanyagihugu bikingire.
Buriya bimaze kwiga isomo bituma ubutaha ukora neza kurusha. Iba imvura zaraje karutse ko twagiye tunabivuga, wenda byaratunguye abaturage kubera ko bari bamenyereye, bituma ko ritangira mu kwa gatatu. Ariko rero ubwo wenda byatunguye nuko dushobora kuba tutarabisakaje vuba mbere. Nacyo gikuru igihe dukoze itamenya gihe gikwiye kuba ari rishaka kugira ngo aburi igene babimenye hakiri gihagije. Ubu rero nyine gutaha nuvuga yuko ni ngombwa yuko dushyiramo ingufu kugira ngo turisakaze dukoresha uburyo bwose. Niyo tumaze gutegura tunajiye igihembwe cyo dukora turari kurishya tukajya mu ntara hose za cooperative z'abahinzi ibyo bigomba gukomeza tukashyira mu rwego
bitekanije ko kuri uyu wa kabiri abo bahinga bazoshira habona ingene ikirere kizobacifashe mu irima ry'agatasi gasa n'akamaze gutangura mu bice bimwe bimwe by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku bwabo iyo ngengagihe nizo tuma abarimyi bamenya ingene bifata mu gusohora isuka cyeklavye n'inkuru i Kigali ku bwijo rya Amerika.
Urakoze Tia Claver kuri iyo nkuru. Muri Uganda naho umuririmbyi yahindutse umunyepolitike Kagulanyi Sentamu na bamwe mu bo bari bafungiwe hamwe barekuwe uno munsi wa mbere batanze ingwati bari bapfunzwe kuva ku itariki 14 zo ku kwezi k'umunani. Sentamu yari yagirijwe icyaha cyo guhemuka. Mugenzi wacu Edi Guhema yavuganye n'umunyeshamakuru wacu Ignatius Bahizari Kampala muri Uganda yakurikiranye irekugwa ryiwe nabo bari bagirijwe hamwe atangura avuga ishatumye barekugwa.
Irekugwa ryabo ryatewe nuko ababunganira mu mategeko bari barimo abavoka benshi bazobereye mu mategeko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu biriwe mu rukiko batanga impamvu zigaragara cyane cyane zigaragaza ko abo bunganira bakubiswe bagakorerwa ibikorwa by'icyarubozo bakeneye gusohoka muri gereza bakajya kuvuzwa, akaba ariyo mpamvu n'umucamanza Steven Kavuma yabyemeye akabarekura. Ubu ngubu aho tuvugira abakomeretse cyane ubu bahise bashyirwa mu modoka zitwara abarwayi akaba bari mu muhanda kuzanwa Kampala kugira ngo bavuzwe. Abandi nabo bakaba barekuwe, abatarakubiswe barekuwe kugira ngo basubire mu rugo, ariko bose akaba atari kuvuga ngo icyaha ibyaha byabahanagweho burundu ahubwo ko bazajya bakurikirana ibyaha baza mu rukiko bava hanze.
Hanyuma se abo banyapolitike tuvuge nk'urugero nka Robert Kyagulanyi, hari icyo batangarije itangazamakuru nyuma y'uko barekuwe?
Ntabwo bari bavugana n'abantu kugira ngo bashobore kuvuga, ariko abavoka babo bavugiye umwe muri bo Asumani Basarigwa wavuze ko urukiko rwakurikije itegeko rivuga ko umuntu wese aba ari umwere kugeza ubwo urukiko rumuhamije icyaha, kandi ko bagiye kuzubahiriza ibyo urukiko rwabategetse. Ndetse abashinjacyaha bari basabye ko aba bose bareka ibitabo byabo by'inzira mu rukiko kugira ngo bate kuzatoroka bakajya hanze, ariko umucamanza byabyanga avuga ko bakubiswe bamwe bafite ibikomere kandi akaba afite uburenganzira bwo kujya mu gihugu cyose bashaka kugira ngo babone ubuvuzi. Ubu rero ukuvurwa niho umugore wa Robert Kyagulanyi yavuze ko ikigiye gukurikira no kureba ko Bobi Wine avuwe, n'abandi ndetse bakomeretse bakavurwa mbere y'uko bakomeza kujya mu rukiko.
Ntabwo ari gake cyane abantu baregwa ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu barekurwa bakajya kuburana bari hanze. Kuba urukiko rwafashe icyo cyemezo, ese haba hari igitutu gikomeye cyaba kiva mu mahanga cyangwa se n'abandi n'izindi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu byaba byagize uruhare mu kubarekura?
Nibyo, na icyo igitutu kiva mu mahanga, abantu bashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu, abaturage mu gihugu bwabo babashyigikiye, cyaba ari kimwe mu mpamvu zatumye barekurwa kandi bashinjwa icyaha gikomeye cyane. Nibitse ko ndetse n'ucyumweru gushize urukiko rwa kana n'urwana gwe Robert Kyagulanyi cyangwa se Bob Wine rukamukuraho icyaha cyo gutuma imbunda rudatanze impamvu, ariko ikigaragara cyane ni uko abantu benshi bibwira kuko ibi byaha byaba ari bihimbano. Ariko nanone hari bigeze kubaho yuko umwe mu banyapolitiki bakomeye muri iki gihugu nka Kiza Besigye nawe wigeze kurekurwa ashinjwa icyaha cy'ubugambanyi mu gihe yiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu wa 2006. Akaba ari rero imwe mu mpamvu abamwunganira amategeko batanze mu rukiko bavuga ko bigeze kubaho, akaba n'ubishobora kuba ubwo bafite abaje kugira ngo abishingire bakomeye bizewe ku buryo batazanga kubahiriza ibyo urukiko rubategeka.
Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, urakoze cyane.
Urakoze cyane namwe.
Bamwe mu rwaruka rwo mu mashuri ya kaminuza mu Burundi bavuga ko gukoresha imbuga ngurukanabumenyi hari kimwe mu bishobora kuruteza imbere, naho ku rundi ruhande bavuga ko gukoresha nabi imbuga ngurukanabumenyi bishobora gutitura imico y'ikirundi no gukwiragiza ibihuha. Ubwo rwaruka rusaba ababyeyi gukurikiranira hafi abana ku bijyanye n'uko gukoresha izo mbuga, naho ku bana bakiri bato bakaraba bakabibarinda. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Nsabimana.
Nkuko bivugwa n'abo banyeshuri batandukanye bo muri za kaminuza zo mu Burundi, imbuga ngurukanabumenyi hari zigisha bifite akamaro n'izitanga ibitagira ikimazi. Eliane Zigimana ni umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi.
Ubuhinga ngurukana bumenyi umuntu arashobora kubukoresha neza mu gukuramwo ubwo bumenyi bumufasha kubandanya atera imbere mu by'ubumenyi no gukuramwo n'utorero twabandi ibyo kubyo bariko barakora ahantu hari niko birateza imbere aho babaye. Urundi ruhande naho umuntu arashobora kubukoresha nabi ugasanga hariho kubera uko yabukoresheje yishe ikibano ciwe canke n'abandi baza kumusoma.
Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco wabona ko abana bakiri bato bakwiye gukurikiranirwa hagufi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi.
Jewe nibaza yuko nko ku bana bakiri batoyi bobarinda gukoresha izo mbunga ngurukana bumenyi kubera ntibaba bazi icyo batora ntibaba bazi icyo basangaho boze barabarabira kugira baze barabereka ati iki nicyo gikwiye kurabwa icyo nicyo kidakwiye kurabwa.
Niyongere Planet wo muri kaminuza y'u Burundi abona ko bitoroshye kuguma ku mico y'ikirundi kubera ubwo buhinga akenshi buza ari mvamakungu.
Imbuga ngurukana bumenyi ntiziraba imyaka y'umuntu agiye ku rubuga nk'ubuye ko byavuye hanze turavuga imico y'abantu b'abazungu y'abantu b'abahindi n'abarabu iratandukanye cyane n'iyo ngaha muri Afurika. Rero mu gihe bitandukanye umwana w'umuzungu akura azi yuko la sexualité indero wowe ukunta byumva si ibi twe twarezwemo ngaha mu Burundi. Rero wewe ari nka hariya arashaka kurongeka nk'iyi ifoto z'ibitera soni kubera ko ku buhinga ngurukana bumenyi umuntu abijako bitarenda kumubaza ngo imyaka cyangwa ugasanga umwana w'imyaka 13 14 afite telefone atabijako ugasanga ariko arabona ibintu atategerezwa kuhita abona.
Kubijanye nibi wabica ku mbuga ngurukana bumenyi yani yongera muri kaminuza y'u Burundi agira ati
hariho isitanga inkuru zitarizo ibihuha ugasanga nk'ubu ugeko buhinga ngurukana bumenyi utazi neza icyo urondera cy'ukuri ishobora gufasha ubaye umuntu ugendera mu bihuha cya bihuha nabyo ubona yuko ukwaruka kenshi rimwe na rimwe dukunda gutwarira hejuru cyifata cya bihuha nawe ukabikwirakiza aho ubaye ugasanga biriko birahindura imico n'imigenzo n'imikorere yaho uri.
Eliane Niyongere abandanya amenyesha ko uruhara rw'ababyeyi ari ntangere mu ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi rwaruka.
Uruhara rero bafise n'intangere mu kubahimiriza kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bafise icyo bagiye kurondera ko hanyuma mu kubahimiriza kandi n'imbuga zibereye bashobora kuraba ko iziriko izo bashobora gukura ko bumenyi izo bashobora gukura ko ibibafasha mu buzima bwabo.
Umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi agereranya imbuga ngurukana bumenyi n'ikiyaga.
Urubuga ngurukana bumenyi ni nk'ikiyaga, mu kiyaga hari ifi ziryoshe kurya harimo kandi n'ibimeze. Rero bogenda batagiye kwiyahura muri ibyo bimeze mugabo kandi bagiye kuronderayo ikibasha irishobora kubafasha. Rero guhara kw'ababyeyi ni runiniya mu kubandanya babogora.
Tuikeze Olen Marie Colombe wo muri kaminuza yitiriwe umuco abona ko imbuga ngurukana bumenyi zisamaza bigatuma indero y'ikirundi iteshwa agaciro.
Kuri internet ntitwiga kubana neza n'abandi, kuri internet ntidushobora guhurira hamwe ngo twicare tuyage ibibazo by'ubuzima. Kuba turi hafi na hafi, gutemberera abagenzi, kwicara tukayaga ikiganiro hagati y'abantu nico kibuze, kuko kuri internet umuntu wese abari mu vyiwe. Yabo umuvyeyi yagiye kuri internet aribagira amadevu voir hategerezwa envers wenyene na envers la société abana. Internet ntiyategezwa kuba ari kintu umuntu aja kurondera ko ubumenyi kintu nyene gikenewe, ariko umwanya munini umuvyeyi yategezwa kumarana n'abana abigisha yandero itari kuri internet, yandero ya kera ukuntu abantu bari bwifate, ukuntu umuntu yo bana n'abandi, ukuntu yitanga gafasha abandi, gusumba gusanga umwanya wose umara kuri internet uri muri uturi muri turi.
Ubwo gwaruka rukaba uri kurakurikirana inyigisho zijyanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi mu buryo ngirakamaro mu ishuri ryisumbuye rya SOS Bujumbura. Icyo gikorwa gifatanye no kwigisha ugwaruka kumenya kwitegurira imigambi y'iterambere, kikaba cyateguwe n'ishyirahamwe YAGA kizomara indwi zibiri. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Amakuru n'ibiganiro tubaye twateguriye kuri isaha hano niyo bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Mascara yadufashije kwegeranya ibiganiro twashikirije kuri isaha. Uwahagarikiye ibi biganiro ni Frederic Nkundikije kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.